muhabiri Necmi de Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese mu guteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo. Cyo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twa yarateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Kubanza gukumira abanyororo bashasha bakabanza gupimwa COVID-19 imbere yo kwinjira bwasho byo babikurikije amategeko y'u Rwanda.
Niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana tukarebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikizwa ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID.
Uwo ni umuyobozi wa Sentare y'Ikirenga y'u Rwanda Nteziryayo Faustin. Burundi buri ko bwitegurira gusaba ububirigi n'ubudagi insumbusho yo gusana sana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka ibyo bihugu byamaze ubikoronije. Irani na Turikiya bifatiye mu gahanga leta ziyunze z'Abarabu ku masezerano y'imigenderanire na Israel. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye ko igihugu cya Belarus ifatirwe ibihano inyuma y'amatora bivuga ko yaranzwe n'utunenge twinshi. Ido ni idio rya makuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo impanuka y'indege yahitanye abantu bane ibindi na Ebigwema.
Iyo mpanuka yabereye hagati y'intara za Manyema na Kivuyepfo hafi y'umujyi wa Bukavu. Ibyemezwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Guverineri wa Kivu y'Epfo Kasingwa Bije nawe yemeza iyo nkuru avuga ko yahise atangiza iperereza ku cyateje iyo mpanuka. Yongeyeho ko iyo ndege yari y'isosiyete yitwa Agrefreco izwiho gutwara abantu n'ibintu mu ndege. Guverineri Ngwabije yihanganishije ababuze ababo avuga ko yifatanije nabo mu kababaro. Si ubwa mbere muri Kongo haba impanuka z'indege. Mu mwaka ushize habaye indi mpanuka ikomeye y'indege itwara imizigo yahitanye abantu 8 barimo n'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu.
Urakoze Edi. Irani na Turikiya zifatiye mu gahanga leta ziyunze z'Abarabu ku masezerano y'imigenderanire na Israel. Mugenzi wacu Frederic Nkundikiza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu munsi ku gatanu ivyo bihugu vyombi vyanebaguye igihugu ca leta ziyunze z'Abarabu kubera inkingo cafashe yo kunga imigenderanire na Israel nyuma yaho leta z'ubumwe z'Amerika zifashirije muri ayo masezerano. Ivyo bihugu vyega leta ziyunze z'Abarabu ko cahemukiye Palestina. Mu kikiranganje w'igihugu cya Iran ajejwe imigenderanire yavuze ko ayo masezerano asogose inkota umugongo w'abanyapalestina hamwe n'abaisilamu. Igihugu cya Turikiya cyavuze ko abanyagihugu bo muri iyo ntara batazokwibagira ubwo buhemu bwa leta ziyunze z'Abarabu. Icyo gihugu kitigeze gihitana mu mitwe na Israeli kandi cyagumye kinagura buhoro buhoro imigenderanire yacu nayo. Cyasiguye ko ayo masezerano arimo ingingo zo guhagarika umugambi w'igihugu cya Israeli wo kwigarurira ibice bimwe bimwe zo mu ntara ya Jordani Palestina ivuga kwiyegukira.
Turagushimiye Frederic. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye ko igihugu cya Belarus gifatirwa ibihano inyuma y'amatora bivugwa ko yaranzwe n'utunenge twinshi. Umuyobozi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Ursula von der Leyen yasabye uno munsi ku wa gatanu ko Belarus ifatirwa ibihano. Inteko zijejwe umutekano muri icyo gihugu zarakandamije batavuga rumwe na leta bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza Perezida Alexander Lukashenko. Yamenyesheje ko bakwiye gufatira ibindi bihano abakyoje imico ya demokrasi n'agateka ka muntu muri icyo gihugu. Yamenyesheje ko yishimiye ko ibiganiro by'uno munsi by'abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byerekana ko bashigikiye bikomeye demokrasi n'uburenganzira ngenderwako bw'abanyagihugu muri Belarus. Gufatira ibihano icyo gihugu bisaba ko ibihugu byose uko ari 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byumvikana ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko utewe impungenge zikomeye cyane no kugena ibintu byifashe muri Belarus. Ni nyuma y'amatora atahuriwe ko na bose yabaye ku munsi w'Imana. Uwo muryango uvuga ko bataranzwe n'ubwigenge kandi yabayemo amahinyu. Muri icyo gihe abategetsi ba leta ya Belarus barekuye uno munsi wa gatanu abantu 1000 bari mu myiyerekano bari batawe mu mvuto. Ni nyuma yo kubasaba imbabazi ku mugaragaro mu bibagake. Ivyo mu gihe umuryango w'ibihugu by'Uburayi uriko wiyumvira gufatira ibihano igihe guca abantu bagera ku 7000 baratawe mu mvuto harimwo umugabo wa Sviatlana Tsikhanouskaya yahiganywe na Perezida Lukashenko mu matora yo kumusubira Imana urangiye. igihugu cha Afghanistan cyarekuye abanyorora 400 banyuma baba Talibani. Ibindi kuri inkuru na Frederic Nkundikije.
Abategetsi b'icyo gihugu batanguye gushyira mu ngiro ingingo yo kurekura imbohe za nyuma 400 z'abatalibani 180 muri izo mbohe barekuwe ejo ku munsi wa kane nk'uko byatangajwe n'abategetsi. Ingingo yo kurekura izo mbohe iri mu bintu byasabwe imbere y'uko ibiganiro muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'ingwano itangura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abatalibani bategeye ku masezerano yo kurekura imbohe mu ntango z'umwaka. Ayo masezerano yasaba abatalibani kurekura abantu 1000 barimo abakozi hamwe n'abasirikare ba leta bagizwe imbohe, mu gihe leta nayo yasabwa kurekura imbohe z'abatalibani 5000. Irekurwa ry'izo mbohe amajyana y'abatalibani nticabaye igikorwa coroshe ngo kuko bashobora kugiramira umutekano. Ejo ku munsi wa kane Perezida Ashraf Ghani yari yagabishije ku izo mbohe amajyana y'abatalibani zishobora guhungabanya umutekano ku isi hose. Bitekanijwe ku biganiro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani bitangura mu mpera z'uku kwezi mu gihugu cya Qatar.
Ayo yari amwamwe mu makuru makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo website akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uburundi buriko bwitegurira gusaba ububirigi n'ubudagi inshumbusho yo gusanasana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka ivyo bihugu byamaze bibukoronije. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nazo.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'umwe mu bakoreye inama nkenguzamateka y'Uburundi iri kiraheraheza ikiringo cayo ariko ntashimiye ko amazina yiwe atangazwa, yemeza ko ivyo mugambi vyavugiye mu nama yabereye Gitega ku mugwa mukuru wa politiki itariki imwe y'uku kwezi. Ni inama yahuje abakenguzamateka bahejeje ikiringo cabo, bashasha bataratanguye icabo, abashinga amateka bashasha, abagize umurwi ujeje kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi sévère mu mfunyapfunyo, indongozi z'amadini n'abanonose ivyakahise. Isoko ryacu ryatubwiye ko muri rusangi Uburundi buzosaba ububirigi n'ubudagi amamiliyari n'imiburiburi 43 y'amadolari ya Amerika. Majambo yiwe mu kiganiro twagiranye yatubwiye ati ndugure twa mugina. Ububirigi ahanini bubwizwa kuriha ingaruka zatewe n'inzango zifatiye ku moko zifise imizi mu bukoloni bwabwo. Ubudagi nabwo tuzobusaba ko budushumbusha dufatiye ku nka 424 umwami mwezi gisabo yatanze nk'amande mu 1993. Hari gihe uruhande rw'umwami rumaze gutsindwa intambara yaruhuza n'ingabo z'ubudagi gutyo umwami akagondozwa yemera ya masezerano y'ikiganda abanje kuriha iyo hadabu. Abahinga mu by'ubutunzi bazoduharurira agaciro izo nka ubuzira zifise kuva ku rushato gushika ku mahembe. Ndugaye twa mugina. Ikete ririmo dosi Burundi butegekanya kurungikira ububirigi n'ubudagi nk'uko kandi makuru dukesha umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu avyemeza riri mu minwe y'umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo arindiriye kubisikanya na mushasha azomusubirira. Amakuru ataremezwa n'impande zose vyega avuga ko kandi ko ubudagi bushobora kuba bwaramaze gutangura imishikirano n'u Burundi kuko hoba hari n'umurwi w'abarundi bagiye Berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi muri kahise kavuba ku vyico kibazo. Hagataho muri dosiye bitegekanijwe ko irungikirwa vuba ubudagi n'ubirigi, leta y'u Burundi isaba ko ivyo bihugu bisubiza bidateze ibikoresho ndangamuco vyatwaye vyaba izavuye mu mazu ndangamico n'ahandi. Bimwe muri ivyo bikoresho isoko ryacu mu nama nkenguzamateka ryabandanije ritubwira ko biri mu mazu ndangamico y'ivyo bihugu ariko na cane cane ivyinshi biri mu bubirigi. Dosiye y'u Burundi gusaba ibihugu vyabukoronije gushumbushwa si nshasha. Mu 2018 hari umurugwi wari warashizweho ngo wige ico kibazo, gusa kuri ino nshuro ino dosiye ivyukiye rimwe n'iya Congo nayo iri kwisaba inshumbusho. Ku ruhande rwa Congo bo batanguye kwisaba ububirigi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka, umwami w'ico gihugu amaze kuvuga ku mugaragaro ko yicuza ubukoroni igihugu ciwe cagize muri Congo. Uwirigi ahaturi utako uheruka gushinga umurguzo kwiga kungaruka ubukoloni bwabwo bwagize mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bagize uwo murwi harimo umurundi ariwe Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze atwara umurugujeje ukuri no kunyanisha mu Burundi Severe Mumpfunyapfunyo. Harimo kandi n'umunyarwanda Kazilor Uwase igenwa ryiwe ritanejereje u Rwanda rumwagiriza gufuvya genocide yakorewe Abatutsi. Hambavu y'ubukoloni Uburundi hari kindi bwagiriza Uwirigi kuba bwoba bwaragize uruhara mu mvururu zatanguye mu 2015 perezida Nkurunziza amaze kwitora izindi manda. Kuva ico gihe ubutegetsi bwa Gitega ntiburasubira kurabaryiza ico gihugu cari mu vyahoze kibushigikira mu migambi y'iterambere itandukanye harimo n'iyaciye ihagarara.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi abagabo 13 kuri 16 bakurikiranwa ku vyaha byo kwica kwiba kwambura no guhohotera Barundi batabuka bavuye muri Tanzania bahanishijwe kuri wa gatanu ku muhingamo na sentare nkuru y'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi umunyororo uri hagati y'imyaka 5 na 10. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Burikaneza ni Nairobi muri Kenya araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Urubanza rwasomewe mu irohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu manuko bushiburengero bw'u Burundi abakatiwe bafungiwe kuva ku itariki ya kabiri ku kwezi k'umunani. Abagabo indwi barimo Paul Rwaje Kera mukuru wa zone Bigina komine Kayogoro iri mu ntara ya Makamba mu manuko ku rugabano rw'u Burundi na Tanzania hamwe n'inkwazangabo Martin Hongarie yahora ari komiseri w'igipolisi muri iyo komine bahanishijwe umunyororo w'imyaka 10. Abandi batandatu bari mu rwaruka rw'umugambwe Sende David Zimbonerakure bamwe mu bajeje intwaro abagize inzego z'umutekano kano no kwivuna abansi nabo bakatiwe gufungwa imyaka 5. Umwe wese ugiti ciwe muri aba 13 azotegerezwa kandi kuriha ihadabu y'amafaranga agera ku miliyoni n'800,000 y'amarundi. Azogaburirwa ku buryo bungana abantu 17 bitwaye bavuga ko iruhande yo kubakoba aba bahanywe barahohoteye. Batarishije amafaranga bazoca bafungwa yindi myaka 2 y'agasindikizo umwe wese. Bagifatwa mu ntango z'ukwezi kw'indwi guheze bari 16. Batatu bejejwe bari bafashwe bakurikiranwa ku byaha nyamukuru bitatu. Bacha mkwa mbutu wabu wabarundi batahuka wabu ya mwini Tanzania kupagasa ukwaho wotera nukubicha abaha nyobo sichaha chubukicha nchaba kuweko baki hagari kwa mbuki zubu shangangi bumuteka no kie mhuliki ya gabishi kwa polisi awaje jumwaro na wanyagi huku mri usangi baliwa ijajaye bagie kuiwa nilako huku mshikanga na jelbite na mbeleja makomine mwaro yu hagati ya mwini muteka no jengwende lako ucha ya gabishi je igi injira mwawanga yuko wata kinya zogiri la wajibi tulire na wakura mafuti ya tanduka nye kandi kwa iteguri kuherekeza kugeza ku muryango w'ibohero
mu gukubura ubushikanganje bwahereye mu nzu no kuvuga ko bucabubandanya hanze na kugasaba abarundi bose ko urugamba kugwanya igiturire urugamba kugwanya ubugizi bwa nabi ruba urugamba rw'abarundi bose harimo rero no kugabisha cyane cyane abajejwe intwaro akwagwa muri buno bushikanganje muntu iwawe bya biyoga bya yuri umutwe bikiriko biribonekeza bya bitabi n'ibindi bya umutwe bikiriko biribonekeza cyane cyane abo kumbibe abantu bakiriko barajana umwimbu hanze ube ubona ibishikiye abambere.
Umwe washingwa manza z'abantu banayunganira kuri aba 16 umwe muri bo bakaba yejejwe Maître Pierre Claver Nshimirimana yabwirwa ijya Amerika kuri telefone ko n'ababuranira bazofunguriza ingingo. Urubanza rwatanguye kumvirizwa kuba mu ntango z'iyindwi rwagiye kuburanishwa mu manza zisanzwe mu gihe gipo polisi n'abaserukiye leta muri rwo bari bifuje ko rukurikiza amategeko y'imanza z'ikibiriraho. Imanza z'ikibiriraho nk'uko bitegekanywa n'igitabo mpanabyaha c'u Burundi akenshi ziburanishwa mu gihe uwagirizwa icaha yafatanye itonga. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Eroje kuri iyo nkuru. Tubanganirize ku yindi nkuru yerekeye Burundi. Igice cya mbere cy'abarundi bahungiye mu Rwanda bifuza gutaha iwabo bazotangura gutahukanwa mu mpera z'uku kwezi k'umunani. Ibyo ni nyuma y'inama yahuje intumwa z'u Burundi, u Rwanda n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaye impunzi ku isi HCR. Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu gutahuka ziva mu Rwanda. Mu itangazo ubushikiranganje bw'umutekano iterambere ry'amakomine n'intwaro yo hagati bwasohoye kuri uyu wa gatanu ku mugoroba buvuga ko bazotaha bazoshikira mu ikambi y'agateganyo ya Songore mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Bwasomwe na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Ni kambi shaka kwa kimhonzi nyeshi dishika ku gihumbi aliko kubera kikiza cha coronavirus bazoga banyamwe kwa kila nhawa shika kumajana tanu aliko uruhande gu Burundi wala menyeshije yuko nubgo boza alibenshi wale nga abo o rufise ahande ushura kucharu wa achiri la tachibazo kini nacho tukumvi kanyenuko waba aibenshi chane bashoa nukuzo chabate nukuzo kwa kiwa inshuo kabiri mondu huko biliko raba birawa kumhonzi ziva mugiugu cha Tanzania tukumvi kanyerelo yuko umu rwa mbere uzokwakirwa ku itariki 27 turuko kwezi nyene kumunane no kuvuga mu ndwi zibiri ziza hashtag yo gisata cyo mu Rwanda no kucaba bandika n'ingoga bose ariko baravyifuza hashtag yino mu Burundi ifatanje no Burundi bashobora bategura neza bagasubiramwe iyo aho bazoshikira n'ivyo bazoshika bafashisha byose kugira ngo ico gikorwa kize giheze kigende neza kumwe nayo bizogenda neza na neza imodoka zo mu Rwanda zivuye mu Rwanda zizozana izo mpunzi n'ibyazo byo amazishike ku mupaka w'Urundi n'u Rwanda zishite ku mupaka zice zihagarara hanyuma abo Barundi bacu baveyo bajabo ku mupaka bashe binjira mu zindi modoka ziba zitonze ino hakuno n'ibintu byabo hanyuma cyera zibandanya zibazana aho muri ico kigo kisongore murazi ko naho nyine batamara umwanya bazuca bajana ku makomini yo baje bava murazi yuko ibice birenga 180 ibice birenga 58% ku ijana z'impunzi zose ziri mu ikambi y'Imahama bose bavuka mu ntara ya Kirundo sisigura yuko badoshava ngaho ingozi batera aba bajana iwabo mu makomine basanzwe bamukamo.
Turabasuhuje bakunzi banywanye n'ijwi rya Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho abahinga mu by'amategeko bavuga ko kuba abacamanza mu gihugu bataremera ko umuntu akurikiranwa ibyaha yotanga ingwati cyangwa abamuhagarariye bituma abikekwa ibyaha bose bakurikiranwa bapfunzwe by'agateganyo bikabambura uburenganzira bwabo bwo gukurikiranwa badapfunzwe. Ibindi kuri inkuru na Asunta Kaboyi.
Mu itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 81 ivuga ko ukekwa w'icyaha ashobora kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate byemejwe n'umugenzacyaha ku cyaha cyoroheje no ku cyaha gikomeye, umushinjacyaha ku byaha byose bitangirwa ingwate hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko, ndetse n'umucamanza mu rubanza ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo n'igihe cyose urubanza rutarapfundikirwa haba ku rwego rwa mbere cyangwa mu bujurire. Iyo ngwate ituma uyitanze yitaba urukiko kandi igatuma haboneka ubwishyu bw'ibyangijwe n'icyaha. Tom Murisa n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda aho yigisha amategeko yasobanuriye Ijwi rya Amerika ko mu bihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ari rwo rutemera kuba rwafunga urukekwa w'icyaha atanze ingwate. Uyu munyamategeko agashimangira ko ibi bibangamiye uburenganzira bw'uregwa.
Niburegwa icyaha atubwe nk'uko umubiri yaregwaga wenda 40 million ukazana abantu bo kuguhagararira cyangwa ukadepoza sheke ihwanye n'ibyo barimo bakurega. Nuko ngo detansiyo za biriya bihugu abantu ntibake ujya muri detansiyo muri gihugu ni umukene n'udafite umuntu uzwi. Abantu benshi baburana bava hanze kubera ko twebwe bero yacu itegeko ntabwo riri clear n'abacamanza ntibarayumva kandi iri mu itegeko bero iri mu byengengera y'imakiyongeza arusha n'abacamanza bo bindi bihugu bo baravuga bati kubera iki mu Rwanda mutagira bero? Ni gute mwubahiriza presumption d'innocence nta bero mufite? Nkababwiye bero turayifite batiko nta muntu urarekurwa on bero. Iyo muhuye n'abavoka muri iri shuri ryabo rya LPD ndababaza ninde waburaniye umuntu akarekurwa on bero?
Bamwe mu bunganira abantu mu nkiko muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 basaba abacamanza ko bakwiye kubahiriza itegeko risaba ingwate bagafasha abantu kuba barekurwa batanze ingwate mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'uregwa. Faustin Murangwa aba mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda.
Kera mu mategeko y'u Rwanda bateganyaga ingwate nta alternative yo kudafungwa ariko bakayiteganya ku byaha bimwe. Ubu itegeko ryarafunguye rishyira ku byaha byose, rero biha umucamanza bwa bubasha bwaguye bwo kuba mu by'ukuri hari n'ubundi buryo umuntu yatangamwa ingwate akaba yakurikiranwa ari hanze. Akenshi abangabo bo turi kuvuga bose nibyo bakurikiranweho ibyaha bijyanye no kumunga ubukungu. Niba umuntu yatanze ingwate irenze amafaranga umukurikiranyeho akaba agaragaza yuko igihe cyose azatsindwa n'urubanza ayo mafaranga yafatirwa akarepara ibyo yangije kuki ubwo burenganzira tabuhabwa
mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abanduye virusi ya corona bahafungiye ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bakabanza gupimwa covid-19 mbere yo kwinjira muri kasho ni ibintu bikomeje kuvugwa ko bibangamiye ababuranyi kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato abanza gushyirwamo urukiko rw'ikirenga se ruvuga iki kubivugwa n'abaregwa ndetse n'abunganizi babo Ntizibyaye Faustin n'umuyobozi w'uru rukiko yabibwira Ijwi rya Amerika
icyo ni ikintu twitwararika cyane n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha turacyitwararika ariko nk'uko mubizi covid nyine 19 ituma dukorera mu bihe bidasanzwe nubwo tugerageza gukoresha ikoranabuhanga ariko bidukoma mu nkokora nyine ku buryo gahunda iba yateganyijwe itagerwaho nk'uko umuntu aba yabiyiteze
impuguke mu by'amategeko zivuga ko mu gihe habayeho icyago kitari giteganyijwe mu mategeko hatekerezwa uburyo uregwa atakwirengera ingaruka zose
ariko constitution yacu ari amategeko mpuzamahanga ari n'amategeko yacu agenga imiburanishirize y'imanza nta principe ya exception ihari ivuga yuko iminsi umuntu yakamaze kuri polisi iyirenze ashobora gukomeza gufungwa nta exception ihari niba ari iminsi 5 kuri polisi ukamara icyumweru iyo ugeze imbere y'urukiko urukiko rurabanza rukakureka rukaburana uva hanze iyo ni principe nta na exception iriho ngo wenda ngo ijuru ryaguye ngo isi yapfuye nta exception ihari
ni kenshi abafunzwe muri iki gihe bakomeje gusaba inkiko ko bafungurwa kubera iki cyorezo ariko abayobora ubutabera mu Rwanda nabo bakavuga ko abakekwaho ibyaha batagumya kwidegembya
ikigamijwe gikomeye ntabwo ari ugufungwa byo gupfa gufungwa umuntu abafunzwe akurikiranyweho akekwaho icyaha ubwo rero ni ugushyira ibintu byose muri rusange umutekano rusange w'igihugu uburenganzira bwa buri muntu kubahiriza amategeko byose tugomba kubifata muri rusange ntufata akabazo kamwe ku ruhande rumwe abo bantu baba bakekwaho ibyaha ariko nanone amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibyo byaha bakurikiranyweho bishobore gukorwa ku buryo bukurikiranya amategeko niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana tukarebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikiranya kizwa ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya covid
kibazo cyo kwirinda covid-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyafungwa muri ibi bihe bamwe mu baregwa basigaye bagaragaza ko bamara iminsi myinshi muri polisi bataragezwa imbere y'ubushinjacyaha abayobora ubutabera nabo bakagaragaza ko icyangombwa ari ukubungabunga ubuzima bw'uregwa Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Assumpta ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitegurira amatora yo mu kwezi kw'11 biriko bifata iyindi ntera mu makuru yacu twabashikirije umwidondoro w'umukandida mu kibanza cya vice president mu mugambwe w'abademokrati uyu munsi turaja mu mugambwe w'abarepublikani Mike Pence niwe vice president wa Donald Trump Pence yatanguye imirimo yiwe nka vice president yiyita umukristu agendera ku mico n'imigenzo ya kera n'umurepublikani ubu n'umugwanyi w'intahemuka wa president Trump mu gihe bashaka gutoregwa manda ya kabiri inkuru ya Ken Bredmeier musomegwa na Claudanza Munyamagana
kuva mu minsi ye ya mbere nk'umunyapolitiki vice president wa Amerika Mike Pence yavuze ko ari umukristu mu evangelike n'umurepublikani ugendera ku matwara ya kera nyuma y'imyaka 3 n'igice ari ku mwanya wa vice president kuba indahemuka ntagereranywa na president Donald Trump mu gihe barangamiye kuba bakongera gutorerwa manda ya kabiri mu kwezi kwa 11 uyu mwaka president Trump winjiye muri politiki bwa mbere mu 2016 yatoranyije Mike Pence ngo amwungirize na utaruzwa ahandi hatari muri leta ya Indiana hagati muri Amerika avukamo Trump wikimenya bose mu mujyi wa New York kubera imiturirwa hafite wabana n'umugore bashakanye ubugira gatatu amaze gutandukana n'abandi babiri yatoranyije Pence ngo amushyigikire babone uko batse n'umudemokrate Hillary Clinton nk'umuntu ugendera ku bitekerezo bya kera wabaye igihe kirekire mu nteko ishinga amategeko kandi wa guverineri wa leta ya Indiana inshuro imwe Pence yabonetse nk'uwaremye ikipe nziza we na Trump perezida Trump yegukanye insinzi maze Pence nawe ashima politike ye Pence yarehereje Trump abakristu benshi cyane ndetse bashobora kungana na kimwe cya kane cy'abatura muri Amerika kandi nta n'umwanya na muto apfusha ubusa adashimagije shebuja we perezida mu nshuro nke zishoboka yagaragaye anenga perezida Trump mu gihe cyo kwiyamamaza mu 2016 Pence yavuze ko atashyigikira imyitwarire ya Trump yo gutesha agaciro abagore ndetse ko atanabona uko abisobanura nyamara nka vice perezida we Pence yashimagije imigambi ya perezida atizigamye kuri ubu buyobozi bwa perezida Trump mu nama y'abaminisitiri mu 2017 Pence yashimagije Trump inshuro 14 zose bari bicaranye ku meza kandi inshuro zose yamushimagije yabikoze mu minota iri munsi y'itatu ni ukuvuga buri masegonda nka 12 akabisubiramo hamwe yaravuze ati wubatse icyizere muri iki gihugu kirimo gukora ibitarakozwe n'undi n'iby'igiciro kuba vice president wawe nkaba nicaranye namwe aha Pence w'imyaka 61 y'amavuko yakuriye muri Indiana yize kaminuza mu by'amategeko na bikora igihe gito nyuma yinjira muri politiki mu 1988 no mu 1990 Pence yabuze amajwi yamwinjiza mu nteko ishinga amategeko nyuma mu 2000 nibwo yatsindiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko muri manda 6 z'imyaka 2 maze yinjira mu mitima y'abagendera ku matwara ya kera azamuka cyane mu ishyaka rya Republikani muri manda ya mbere yayoboye komite ishinzwe iby'inyigo mu ishyaka rya Republikani ariko ntibyamuhira kuyobora abarepublikani mu nteko yari yoboye n'ishyaka ry'abademokrate mu myaka 12 yamaze mu nteko ishinga amategeko yazanye imishinga 90 ariko ntiyagira n'umutorwa mu bitegeko Pence yatsindiye kuyobora leta ya Indiana mu 2012 yireherezaho abagendera ku matwara ya kera yasinye amabwiriza agamije kubuzanya gukuramo inda no kugabanya imisoro n'itegeko ribuza ubuyobozi bw'ibanze gusaba ibigo by'ubucuruzi guhemba abakoze amafaranga arutateganywa na leta Pence yanashyizeho amabwiriza amadini ubwisanzure n'uburenganzira byo kudafata abantu bose kimwe bitwaje ko byabangamira imyizerere yabo ibi byaratunguranye cyane ndetse abatsimbaraye ku bya kera n'abandi babonye itegeko nk'irigamije kubuzanya ibyo gushyingirana hagati y'abantu b'igitsina kimwe nyuma y'amajwi menshi y'abarepublikani batari ntagondwa n'ibigo by'ubucuruzi bamaganira itegeko Pence yahise ahindura iryo tegeko arigirira ubuzanya ivangura rishingiye ku gitsina icyo gihe Pence yahuye n'ibibazo bikomeye ubwo yashakaga kongera kwiyamamariza kuyobora Indiana ari nabwo Trump yahise amuhitamo ngo biyamamazanye mu 2016 ubwo virusi ya corona yageraga muri Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka inshingano zikomeye za Trump yazihereye Pence yamushinze kugenzura ibikorwa bya leta byose bijyanye no gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona gupima kuvura no gukurikirana ibikorwa by'ubushakashatsi ku rukingo Vice President Pence yanagiye ayobora inama zo mu biro bya perezida zigamije kurwanya virusi ya corona ndetse buri munsi agatanga ishusho y'uko byifashe bigaca kuri televiziyo y'igihugu ubu ariko perezida Donald Trump utorohewe no gutsinda umudemokrate Joe Biden mu matora ari imbere yahise yisubiza inshingano zo gutangaza amakuru kuri iyi virusi yumvikana avuga ko bamaze kugenzura neza iyi virusi cyangwa ko biri hafi ntanakinye kuvuga ko urukingo ruzaba rwabonetse bitarenze uyu mwaka wa 2020 Pence nawe avuga ko virusi ya corona itagihangayikishije nubwo irimo kwica ibihumbi by'abanyamerika n'amamiliyoni y'abaturage bakaba bamaze gutakaza imirimo Mike Pence yasubiyemo intero ya perezida Trump yuko imibare y'abandura virusi ya corona izamuka kubera bafata ibipimo byinshi yirengagije ko mu kwezi kwa gatandatu virusi ya corona yikubye mu maleta n'imijyi itari yarigeze igera mu kwezi kwa gatatu no kwa kane mu nama Pence yagiye agira n'abasenateri b'abarepublikani yabasabye gushimangira ko ibyo kurwanya virusi ya corona bigenda neza Pence yanditse inkuru mu kinyamakuru Wall Street Journal avuga ko virusi ya corona itagiteye ubwoba ati ndashimira ubutegetsi bwa perezida Trump kuba umurava n'urukundo bufitiye abanyamerika inzego z'ubuvuzi zacu zihagaze neza kuruta uko byari mu mezi anashize kandi turimo gutsinda uyu mwanzi utaboneshwa amaso twagabanyije umuvuduko wayo twitaye ku bafite ibyago byo kwandura kurusha abandi twarokoye abatari bake ndetse twashinze urufatiro rutajegajega ku cyago cyadutera cyose mu bihe bizaza ibyo nibyo kwishimira aho guterwa ubwoba n'ibihuha by'abanyamakuru nubwo Pence abibona uko ariko virusi ya corona iracyafite ubukana muri Amerika abamaze gupfa bararenga 156,000 ndetse abamaze kuyandura bararenga 1,470,000 ari umubare w'abanduye n'uw'abapfuye muri Amerika uri hejuru kuruta ahandi hose ku isi
Njuti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira enjeniyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezin na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Nyonga turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio y'u Amerika